imubandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika Washington DC. Mwiriwe neza nchuti mwese muduteza matwi muri kuri mikro muri kumwe na Jean-Louis Bigirimana kaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya twumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kwijwi rya America FM 104.3 i Kigali mu Rwanda mu Burundi twumvikanira kuri FM 99.9 no kuri FM 105.2 hano ni Washington DC kabanda bahaye kaze mu makuru yo muri aka kanya
Guruhagara arashinze aho hagaze ico tuzi gusa nuko abasirikare b'u Burundi bari ku mirimo ya minsi yose bakora ibikorwa ndetse n'amakunga ashima n'abarundi bonyene.
Uyo ni Colonel Gaspari Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi abeshuza amakuru yatangajwe muri raporo y'ishyirahamwe International Crisis Group ivuga ko hashobora kwaduka uruhagarara ruvuye cyane cyane ku njyane mu gisirikare cy'u Burundi. Turabashikiriza n'urubanza rw'abashatse kugandagura uwahoze ari buramatari wa Bujumbura muri aka kanya.
Amakuru ava muri Komine Ntegayi.
Radio ijwi rya Amerika hari amasanamu ya video amaze imisa tembera ku mbuga za social media ngurukana bumenyi yerekana urwaruka rw'imbonera kure ruriko ruririmba indirimbo abatari bake biyamije zarimwe amajamba mwamwe avuga ngo terinda abakeba bavyara imbonera kure umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nawo kuri uyu munsi wa gatatu wiyamirije ayo masanamu uvuga ko ugiye gutanga ibihano kubagize uruhara muri iyo ndirimbo. Umukuru w'umugambwe Parinda na wenyine arashimishwa n'iyo ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi. Inkuru twayiteguriye na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika mu Burundi Eloge Wirika neza.
Amakuru ava muri Komine Ntega intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi yemeza ko aya masanamu yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatatu usigura ko aya masanamu yafashwe mu gihugu rw'imbonera kure bo muri iyo komine rwariko bifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2017. Muri iryo tangazo umugambwe CNDD-FDD wavuze ko wiyamirije wivuye inyuma indirimbo ya muri aya masanamu umuntu yumvamo amajambo ngo terinda abakeba bavyara imbonera kure. Nabajije Nansi Nete Mutoni ajeje kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD ari nawe yateye ikumu kuri iryo tangazo icatumye umugambwe wiyamiriza ayo masanamu yafatiwe muri ntega.
Ayo masanamu twayiyamirije kubera adahuye atajanye n'inyigisho eka mbere n'akarangamutima karanga umugumyabanga karanga imbonerakure. Ayo masanamu rero amajambo yavugwa muri iyo ndirimbo ntahuye n'ibyo twigisha kandi ntahuye n'ingendo y'ikirundi ntahuye kandi n'indero isanzwe ihabwa imbonerakure. Abaranyereye twategezwa rero kwerekana neza aho umugambwe uhagaze kubijanye n'iyo ndirimbo eka mbere n'ayo majambo ameze nk'uko n'abatari mu mugambwe wacu bamenye yuko umugambwe CNDD-FDD hariho ivyo twemera n'ivyo tutemera. Ntitwemera rero yuko habaho imvugo mwene nka zijya zitubahiriza cyane cyane abakenyezi kandi mbere n'abayikoze babone yuko iyo ngendo itabereye.
Kuri iyo ngendo itabereye rero umugambwe uri ku butegetsi watekanye ibihano ku bafise uruhara mu vyabaye.
Amatohoza aracabandanya mugabo umugwi ujeje gufata ibihano uzufata ibihano kurabo bose bikika inyuma y'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo babishire canke bambike iceyi umuhari w'imbonera kure. Musanzwe muziko arugwaruka kwama tubahamagarira kandi bari ku kivi kugira babandanye bateze imbere igihugu cacu.
Itangazo twavuga ko ari nka gasopo muhaye abantu mu nyuma nti basubire kuza barijajara bavuga ivyo bishakiye aho batombereye naho ikubaza ko ari kure nko mu Kirundo.
Twavuga yuko itangazo nkiri no gutanga umuco kubiba biriko biravugwa inzego ziwacu uko zitunganijwe bararonka impanuro zikwiriye kugwe gugusha abariko ubugizerera kanyirira naho nyene umuntu aramugarukana ku murongo buhoro buhoro.
Umukuru w'umugambwe Parena uri mu itavuganwe n'ubutegetsi arashima iyo ngendo y'umugambwe CNDD-FDD. Zeno ni mubona ari kamenyesha ko imvugo bene izo zari zikwiye kwiyamirizwa n'inzego zose.
Nk'abatavuga rumwe na leta tuvyakira neza cane tubona yuko ngira ngo ejo ari heza ubundi kutavuga rumwe na leta zari kubikorwa umuntu ashobora gukora agira ataraba ntibabishoboye abandi nibo bishobora gusumba naye ahandi ku bibi twatezwa kuvuga rumwe na leta kuko leta ijejwe kwamira amabi igira tanga ajigishasha mugabo nuko bivuze ari umugambwe uvyiyamirije kandi uhande y'umugambwe hariho intware hagati mu gihugu abapolisi bobo naho babaje bava mu mugambwe bo bajejwe kwamira ivyo igituma rero barinze kuza babo mu mugambwe hari habo mu ntware hagati mu gihugu n'abapolisi nico gitangaje ingendo mbi ntitwaterezwa kuvuga kubiri na leta twaterezwa kuvuga kumwe
ayo masana magishirwa habona yateye impari cyane kuvuga ngo rukana bumenyi kuri social media bamwe mubegereye ubutegetsi bemeje ko ari amasanamu ya kera yahinduwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abandi nabo bavuga ko abagwanya leta bifatiye amasanamu bwabo barayahindura urwaruka rw'imbonera kure ruramaze kuvugwa mu raporo menshi harimo ya ONU ko rukoreshwa n'ubutegetsi mu gutera ubwoba abatavuga rumwe nabwo hamwe no kubatoteza ibi byagirije leta ntisiba kuvyiyamiriza isigura ko batavuga rumwe nayo bashaka kuyicafuza kugira ngo bikunde bashike ku cifuzo cyo gutembagaza ubutegetsi no guhindura inzego zitorewe n'abanyagihugu Eloge Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
arakoze Eloge abasirikare bagirizwa gushaka gukandagura Zeno Ndaruvukanye yahora ari buramatari w'intara ya Bujumbura barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu kuri wa gatatu sentare yegukira komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura abo bagirizwa ico caha barahakanye ko ataruhara bayifisemwo bakavuga ko byose ari lementanya ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Simon
Pawagirizwa kuba barashatse ugandaga mu mushinga amateka zeno ndaruvukiye yahora ari buramatari w'intara ya Bujumbura barengutse ari babiri Eric Ntakarutimana yahora ari mu gisirikare cha leta na Felix Ndayisenga yahora mu gipolisi cy'u Burundi barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu yegukira komine Mukaza muri meri ya Bujumbura ibitari bimenyerewe baburanishirijwe mu iborewe kuri rya Gitega aho basanzwe bafungiwe bose ko ari babiri bagirijwe icaha kimwe co gutegura no kugerageza gushira mu ngiro ugandagura zeno ndaruvukanye hamwe no kuba mu migu yitwaje ibigwanisho Umushikiriza manza yabashengeje avuga itariki 27 kwezi kwa 11 2015 kwibarabara rica kwihinguriro Brarudi uteruja ku isoko aho bita kwa Sion Eric Ntakarutimana yafatiwe mu modoka kamionete Elix double cabine ifite imarati ite 373 ari nayo yari mu barashi modoka y'umushinga amateka zeno ndaruvukanye umushikiriza manza yongeye yagiriza Felix Ndayisenga ko kuri iyo tariki yafashwe ari kagerageza guhunga inyuma yaho yarahejeje kurasa imodoka zeno ndaruvukanye umushikiriza manza yavuze ko ivyegeranyo byose byafashwe mu nyamiramabi abo bagabo bemeye icaha umushikiriza manza yongeye ko bemeje ko batashaka kugandagura zeno ndaruvukanye ahubwo bari bazi ko barashe imodoka ya wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu bose ko ari babiri bagirizwa bakanye icaha bavuga ko ivyo bagirizwa byose ari yemenanya uko bose uko ari babiri atanu umwe yarazi uwundi Eric Ntakarutimana yakanye ko iyo modoka yagirizwa gufatigwamwo atayazi Yatiyasa wa senare kubadzu umushikiriza manza kwe wa yako za matoza ugirango. Bamenye mweni yomodoka adze emezeko yoba yare ya imuti ije. Umushikiriza manza ya vzeku yomodoka watige zewa imenya mwene yo. Alikucho wazi alukwari Erike yaru mudereva u yomodoka mgechi ichaha. Erike Ntakarutimana ti bisho wakagute kwa matoza chimnya kibira kogwa. Mutara menya mweni modoka musi nimero ndanga muduga yayo. Ivyo nivigaraga za kwa ringo nishushe mushaka kundemeka. Felix Ndayisenga nawe ya haka nyuvjaregwa avuga kwa masa Sasu yavuze ari mu isoko aho bita kwa Sioni maze agahunga mu bandi Felix Ndayisenga yabwiye sentare ko yahagaze abaza umupolisi biriko biraba yishimiye ko nawe ari umupolisi uwo mupolisi aho kumwumviriza Felix yavuze ko yaciye amurasa amasasu 6 mu maguru amubwira ko ari mu bwoko bw'abatutsi bwagumutse Felix Ndayisenga yabandanije avuga ko baciye bamuriza imodoka ariko arava amaraso yibaze ko bamutwaye kwa muganga ariko bavuye bamutwara mu gashuka iperereza aho yafungiwe amezi 3 umushikiriza manza ati bigenze gute no munsi mu haka icaha kandi ivyegeranyo vyose dufise mwaremeye icaha mukabiterako n'igikumu umushikiriza manza yavuze ko Eric yiyemereye ko ibigwanisho vyakoreshejwe muri ico gitero vyavuye mu Rwanda kandi vyarungitswe na Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MS abagirizwa bishuye bavuga ko ivyo bemeye bavyemeje bari kubacumitwa imbuga itadishushe mu birenge no mu gikiriza bavyemera kugira ngo bacungure igufu umushingwa manza yizende yo kubgwa yunganira abagirizwa basavye sentare kudagacira ivyegeranyo vyose vyakozwe kuko batahawe uburenganzira bw'ukunganirwa uwo mushingwa manza yibukije sentare ko mugihe umuntu yagigwa n'icyagi yanisha umunyororo kuva ku myaka 20 kuduga ategerezwa ko afise umwunganira mu gihe cy'amatoza ivyo navyo bikaba bitakozwe nk'uko ababurana bavivugiye umushingwa manza yizende yo kubgaya ati biboneka ko umushingwa manza atamatoza yimbitse yagize uko imodoka yakoresheje mu gukora icaha yategerezwa kuba yamenyekanye mweneyo kuvuga naho ko Eric yagumagira uruja n'uruza mu Rwanda byari byoroshye gukora amatoza mu gipolisi gicungera imbibe umushikiriza manza ati yasozera imburano asaba umunyororo nubwo hera yo kubo yashengeje nawo basaba kwezwa urubanza gwa Ceruja mu iherero rukazosomwa mu kiringo kitarenga imisi 30
igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel tukiri mu Burundi kandi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza arabeshuza amakuru yatangajwe muri raporo y'ishyirahamwe rikurikiranira hafi uruhagarara mu makungu International Crisis Group iyo raporo ivuga ko mu Burundi naho haragahengwe muri iki gihe hashobora kwaduka uruhagarara ruvuye cyane cyane ku ndyane mu gisirikare cy'u Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
urakoze kugira umpakanya ngirisho mvuze kuri iki cegeranyo tubonye cyasohotse uno munsi gisohowe sino kwibaza yuko ari ishyirahamwe nibaza yuko ari umuntu ari mu ishyirahamwe kumbura adaheruka cyangwa ataje neza igisirikare cy'u Burundi ingene cyubatse igisirikare cy'u Burundi ingene kimeze igisirikare cy'u Burundi ibyo kirangura n'igisirikare cy'u Burundi muri bino bihe icyo kigona nicyo kiyumvira ashobora kuba yagiye ku mohe cyangwa agasoma bimwe bica ku buhinangurukana bumenyi ntawe uzi ibyo biyoye ariko ibyo aribyo byose nibaza yuko atari umuhinga kandi ibyo yanditse sinibaza yuko ari ibyo iryo shyirahamwe dusanzwe rikora tuzi ryahora ritohoza ryahora rica ku bantu babinonosoye babunyoye bakagira icyo bavuze reka rero ngire icyo mvuze ku byo yanditse bike bimwe bimwe nabonye ngaha avuga ngo mu gisirikare nta kigenda mu gisirikare hari ubuhagarara ubwo ruhagarara sinze aho uhagaze icyo tuzi gusa ni uko abasirikare b'u Burundi bari ku mirimo ya minsi yose bakora ibikorwa ndetse n'amakungu ashima n'abarundi bo nyene ntanga karoyo gatoyi atari ukwiyobagiza canke kugira nkana abasirikare nibo bazaheruka kugarukira ku bantu bantu nikora mu bitaro ngaha i Bujumbura bakongera bakaja kuraba impfubyi ziri igitega mu irerero igikorwa bakoze cy'amafaranga ashika imiliyoni 12 aho nibike muri zinshi mbuze bigo baratabara abanyagihugu bongera bakora n'ibindi bikorwa bihambaye bikomeye
muri iyo raporo ariko aravuga uruhagara rwigeze kuboneka mu Burundi aho abasirikare wasanga cyane cyane bahoze y'abasirikare cyane abasirikare bakuru baraswa iyo raporo yavuga kandi n'ubwicanyi ubandanya burondera cyane cyane nk'abasirikare aho amakuru atangajwe bivugwa ko hashobora kuba harimo n'iby'ubwoko
ibyo bivuga byaba byigeze kuba igihuho cyabaye abasirikare nibyo n'abarundi mu bandi harabayeho n'ivyo abashatse gucanishamo inzego za gisirikare mu kuza barafata umwe bakamugirira nabi cyangwa bakamwica mugabo ibyo twavuga yuko byabataye kuba amazi kuko ubu bose bararikanuye abasirikare barazi icyo bakora ari abari batumwe cyangwa bagiye ku marongo kugira ngo bashanishemo inzego bice naka bace bavuga ngo ni naka yabigize barabonye yuko atabo byashitse kuko cyo bashaka gushika ko ibintu byiho riho ribagomba ko bibaze yuko bica biba nta byabaye kuko igisirikare cyarize abasirikare bagize urwego rwacu barize barazi gutorwa sinururo
mwavuze ko ari umuntu wo muri iyo shyirahamwe ashobora kuba yavyanditse atari shyirahamwe yavyanditse uyo muntu wewe ku bwanyu ikintu cyo kimutuma yandika amakuru nko kumuvuga yo batariyo niki
ahubwo twomutumira akaza i Burundi cyangwa akegera umurundi w'umutima akamusigurira umurundi azi neza urugwego ingene igisoda kiriko kirakora ubu no munsi ingene abasirikare baje hamwe bakagira iminsi mikuru bagaterurana bakabyina bagatarika bakagira akakera kamwe twita imico uyanditse ibi rero nayo kari kure cyane
amakuru yatangajwe mu minsi yahera ko hariho abasirikare bafatwa nayo ayo nashaka ko yafatiye kuri ayo makuru icyo kibazo cyo cyifashe gute muri iki
nta musirikare n'umwe afatwa atagira icyo yagira ni nk'uko umurundi wari wese cyangwa umunyamahanga ari mu Burundi mu gihe urenze itegeko ritegekanijwe ukabigira nka nkana tereza kurengutwa imbere y'ababijejwe ushika ubu rero izi ntawo bitwaza ngo hariho abafashwe
bahugukiniki niki atashobora gira Colonel Baratuza Gaspar umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
yego me murakoze namwe kubona mwaronse kano kanya mukambaza ngira ntange n'umuco hanga yuko baduruka kugomboza iba kayo zitatu muri Somalia nimwe yagiye muri Centrafrique zimazeyo amezi abirabi
Radijwi rya Amerika ubu naho numwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nongera ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubikijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe. Ama icya kabiri iki gihugu cyiwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bya aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashirahamwe nka za Sadeke n'ahandi. Turabona yuko ibwirizwa shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashirahamwe y'ibihugu biri hamwe. Hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi. Murabona ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya. Hanyuma ni cyanyuma hariho nk'ingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi. N'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo zohindugwa mwipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindugwa gibwirizwa shingiro mwibwire rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ibyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvu nyinshi zerekana neza ko ihindugwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa shingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya baragira amasezerano ayo masezerano abyara iryo bwirizwa shingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza agahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingi bamaze kwevariwa iryo rikuru
umugabo uguhindurwa ryohindurwa kubwanyu ati
ntiharagera ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa ryama ryahindutse kuko itegeko bavuga ko ri dinamike ikindi naco urabye icuka cha politike kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriko irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atariho bari uca uvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni intambamyi twe tubona ko byotuma idweza shingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagere
egome aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho ry'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho n'abataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobore abanyagihugu gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaha umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyo yabyaye constitution iri kirabwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro nimubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ariko rero hano bati ibyo bintu bireke Amerika irakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhishije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwirizwa nshingiro banza mureke ntiharagera ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi ariko baratanga impanuro bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe uca usanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hariho ingingo y'199 mu gihugu nshingiro ivuga ko ikintu cyose gitosekaza ubumwe bw'abarundi chiga tose kaza ukushira hamu kwa usubiza hamu kwa demokrasi icho chinu nijito tumikuza shingiri shobora usubigwamu nubwa ibi jose wiko mitose kazi ibi jose nubwa pia rekanda kwa ibi jose shingiri tose wiko mjia wali subira hamu bazo babare nze ingi ingo kandi ingi ingi kome yechane ituma ibi nusha usubiri totu
Foste ikiwazo ni chonyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro nk'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike
ubwa mbere hoho twebwe turi mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike turafise ngene tubibona kuko tubivuga tose ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko iyivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanye politike kenshi barakunda kurabi ngine babishiramwe imitego canke babishiramwe amartike abahe inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu yo gihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano yarusha ibyo nta wirirwa kuri bisubiramwe aba bari ngaha barabizi namushinga naye mutabaze nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano yarusha ndazi ko yarabirimwe baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akabwika abantu baca ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubicira mu byama kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rezari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protokole mu masezerano yarusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye ni ngene byogene ubutegetsi ngene byogenda byogaba vya birinye byari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protokole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibyirizwa shingiro kuko ibyizwa shingiro ni byiza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabana yaja mu ngiro ko ujya mu gwo kuno kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano yarusha hanyuma rero iyo bwizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma akaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati yamenjana 1990 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu byumwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarushe uko umuntu yibutse inyana igihe gusha icaraciye ngo aravuga ati ntagira umuntu gutirigana ngo abisubize inyuma cyinca bicaka ikindi resha tugatuti rero context ihari imeze gutu context mibinga yavuga ati context nuko Burundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
bagenzi mukundira dijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri isaha bigarukiye ngaha turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikirana cyane cyane Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye Engineer Skip nawe yari mu buhinga bw'ivyuma tutibagiye abamenyesha makuru b'i Burundi bose bagize uruhara tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi twongere tubatumirire mu biganiro byacu bisanzwe muzagu kurikirana mukanya igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha y'Ibujumbura no mu Rwanda mwari kumwe na Rezi Bwirimana kuri mikoro mugire umuhingamo mwiza